Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidèle Niyongabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Dutega amatwi ya Yesu bigira Imana dushyize amakuru yo hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fidèle, mwaramutse baduteze amatwi, turayahera mu karere ka Afrika y'Ubuseruko muri Tanzania, abanyagihugu baba ku mugwa mukuru w'ubutunzi Dar es Salaam bamaze ukwezi bafise ikibazo cyo kubura amazi meza. Abategetsi ba Tanzania bavuga ko byatewe nuko uruzi rwitwa Ruvu rugaburira abo banyagihugu amazi rwagabanutse. Ariko abanegura leta bavuga ko abategetsi basamaye ku buryo ibintu bitari gushika kuri urwo rugero icyo kibazo kitaratorerwa umuti. Umunyagihugu w'imyaka 39 Halima Atumani avuga ko amaze ukwezi kurenga agura amazi acuruzwa n'abikorera utwabo ku giciro cy'umurengera. Mu mpera z'ukwezi kw'icumi abategetsi bo ku mugwa mukuru Dar es Salaam niho batangaza ko amazi yagabanutse muri icyo gisagara kibamwo abantu hafi imiliyoni zitanu. Bavuze ko urwo ruzi ubu rutanga amaritiro imiliyoni 300 ku munsi, mu gihe rwahora rutanga ayashika imiliyoni 450. Abanyagihugu b'i Dar es Salaam bafise ubwoba ko mu gihe icyo kibazo kitotorerwa umuti vuba canke ngo imvura igwe ku rugero rukwiye, ubukene bw'amazi buzohava bugira ingaruka ku butunzi bwa Tanzania. Hanze y'umugabane wa Afrika muri Indonesia, abatabara barabandanya kurondera abo bagihema inyuma ya nyamugigima yasenyuye ibitari bike ejo ku munsi wa mbere. Iyo nyamugigima imaze guhitana ubuzima bw'abantu bashika 162 n'abaharugwa mu majana bakomeretse hari mu izinga rya West Java. Umukuru w'ikigo cy'igihugu kijejwe ibiza yavuze ko iyo nyamugigima yasambuye amagorofa aharugwa mu majana. Buramatari w'iyo ntara Ridwan Kamil avuga ko abantu barenga 13,000 bamubonerewe amazu kandi bashyizwe mu bigo byategekanirijwe abahuye n'ibiza. Kamil avuga ko hihwejwe amagorofa menshi yasambutse, igitigiri cy'abafa gishobora kuzokwiyongera. Akavuga kandi ko gushika ubu abantu 326 ari bo bamaze kumenyekana ko bakomeretse.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Nayo ku mugabane wa Buraya, leta ya Espagne yavuze ejo ku munsi wa mbere ko yafashe ingingo yo gutahukana abagore hamwe n'abana b'abanyesupanye bo mu miryango y'abagwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu bari bafungiwe mu ikambi muri Siriya. Itahukanwa ry'imiryango y'abagwanyi ba ISIS bafashwe canke bishwe muri Siriya na Iraq cyabaye ikibazo hagati y'ibihugu bya Buraya kuva aho uwo muhari utsindiwe mu 2019. Ibihumbi by'intagondwa mu Buraya bahisemo kujya kwifatanya n'uwo muhari w'iterabwoba. Bamwe bagiye batwaye abagore n'abana mu turere ISIS yari yarigaruriye muri Iraq na Siriya. Amakuru ava muri leta ya Espagne avuga ko icyo gihugu gitekanya kuzotahukana abagore 3 n'abana 13 imbere y'uko uyu mwaka urangira. Ubufaransa, Ubudagi, Ubuhorande biri mu bihugu bya Buraya byatahukanye imiryango y'abajihadiste uyu mwaka canke byatangaje ko bitekanya kuzobikora.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Tutandukira makuru y'inkino mu makuru y'inkino ejo ku munsi wa mbere ni inkino zo guharanira igikombe cy'isi mu mupira w'amaguru ziriko zibera muri Ukraine. Ejo niho zinjiye ku munsi wazugira kabiri. Inkino zitatu nizo zabaye ejo ku munsi wa mbere mu mugwi B. Ubwongereza bwatsinze Irani imvura y'ibitsindo 6-2, mu gihe Amerika yanganije na Pays de Galles igitsindo 1-1. Nayo mu mugwi A, Ubuholande bwarirahiye Senegal 2-0. Inkino ziteganijwe kuri uyu munsi wa kabiri ni izo mu migwi ya C na D. Mu mugwi C, Argentina ikina na Arabia Saudite nayo Mexique ihure na Pologne mu mugwi de Danemark ihura na Tunisia mu gihe ubufaransa nabwo buhava buhangana n'igihugu cya Australia Mwevuga hanze mugabane wa Afrika kandi tubugaruke mu kuntambara iri muri Ukraine umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe OTAN Jens Stoltenberg yasabye ibihugu bihurikiye muri iryo shyirahamwe kongereza imfashanyo za gisirikare zihabwa Ukraine Stoltenberg yabwiye inama nshingamateka y'ibihugu byo muri OTAN aho yari I Madrid ku mugwa mukuru wa Espagne ejo ku munsi wa mbere kwintambara muri Ukraine ibwirizwa kuzohagarara biciye mu biganiro ariko kandi yemeza ko ibizova muri ibyo biganiro bizovana n'ingufu zizoba zigaragara ku rubuga rw'intambara kubw'ibyo agasaba ibihugu biri muri OTAN gushyira amafaranga menshi mu gisirikare cya Ukraine Stoltenberg yarakeje Ukraine avuga ko iriko irabyifatamo neza ku rugamba ariko aragabisha ko kuba ari kwihenda mu gihe hosuzugurwa ingufu z'umurengera zifiswe n'igihugu cy'Uburusiya mu bijyanye na gisirikare Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yabwiye utani ko haruhande y'izo mfashanyo za gisirikare hamwe n'uburyo bw'amafaranga busanzwe buronswa igihugu ciwe ishyiramwe utane rikwiye no kwakira icyo gihugu cya Ukraine muri uyu muryango no mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya
urakoze ya Rais Bigirimana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini Mu Burundi bamwe mu barovyi barashima cyane ingingo yafashwe na leta yo guhagarika abiyita cooperative bakabatoza amafaranga
Rabyari biduhanze cyangwa tukakorumba amahera yari menshi cyane tukaca tubonana naho tukoyakura n'umwimbo ni muke
kwanza mbere y'uherano yo gutoza abo rwa rubonyonye zinyene badufata baduhonyora mu nda
Uyo ni umurovyi wo mu Rumonge ku ngombe z'ikiyaga Tanganyika Ingwano yarabandanije muri Republika ya Demokarasi ya Kongo hagati ya FRDC na M23 naho hari indi wibiganiro ku mpande zombi. Ihiganwa ry'igikombe cy'isi yose kirabandanya muri Qatar. Uyu n'umunsi wa gatatu w'inkino zizoyoborwa n'abasifuzi 129. Izi nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mu kanya gato. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini ingwano yarabandanije muri Republika ya Demokarasi ya Kongo hagati ya FRDC na M23 naho hari indi wibiganiro ku mpande zombi ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Jimmy Shukrani bakomera akorera igoma
Imirwano yatangiye mu gitondo cya kare abarwanyi bari mu 23 bateye ibirindiro by'ingabo za leta biri mu gace ka Kabizo aha ni hafi mu birometero 10 uvuye ahitwa Tongo muri yo sheferi ya Bwito hafashwe mu minsi nishize nyuma y'imirwano ikaze Igisirikare cya Kongo FARDC cyatangaje ko abarwanyi bayo mu 23 bateye ibirindiro byazo birahitwa Kalengera n'ahandi ariko nticyemeza ko abarwanyi bahafashe Colonel Guillaume Njike Kayiko umuvugizi w'ingabo za Kongo muri operasiyo yiswe Sukora ya mbere avuga ko FARDC yagaze neza ku mirwano nubwo imirwano ikaze
Nibyo abarwanyi bayo mu 23 bakomeje gutera ibirindiro bya FARDC birahantu hose muri territoire ya Rucuru ariko kuri uyu munsi ingabo zacu zabyitwayemo neza cyane rwose twebwe dukomeje gusaba abaturage kwizera igisirikare cya Congo FRDC kuko ntabwo tuzigera na rimwe turekura ubutaka bwa Congo
ubwo twashaka kumenya icyo abarwanyi bayo mu 23 bavuga ku bivugwa na FRDC ntibyadukundiye na gato ifatwa ry'uduce twavuzwe haruguru ryemezwa n'abaturage bahaturiye baba mu masosiyete sivile atandukanye akorera muri iyo teritwari Maitre Ritier Gashegu akuriye umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu muri teritwari ya Rucuru uzwi nka Vision pour la Victoire du Peuple ufite ibyicaro bikuri tongagira ati
kaji mweneo ya Bwito
abaturage bo muri sheferi ya Bwito tubayeho nabi cyane rwose muri ino minsi nyuma y'imirwano yo kuri uyu wa mbere M23 imaze gufata utundi duce turi hamwe na Tongo ubu ngubu turahangayitse cyane igitubabaje ni uko ubuyobozi bwacu butagira icyo bukora kugira ngo twebwe abaturage dusubire mu mutekano
hakika ya mambo yote
imirwano hagati y'impande zombi iteye impungenge abaturage ba Kivu ya ruguru bose kukubu irimo guteza ingaruka zikomeye ku buzima bwabo bwa buri munsi. Theoneste Batigakuru ni umuyobozi ushinzwe itangazamakuru mu muryango wa Afrika Amani ku rwego rw'intara ya Kivu ya Ruguru.
Imirwano iteye abantu impungenge, abaturage benshi bakaba barataye ibyabo, kandi ukareba ukuntu ko intambara zatangiye buhoro buhoro, ariko bunaho bigeze bigasa nkaho biri gufata iyindi ntera n'indi sura, bigasa nkaho biraza kuba bibi bihagije, kuko usanga ko abaturage bazarucuru barahunze. Ubu ukaba uri kubona ko abarwanyi ba M23 basatiye Nyiragongo, ukareba yuko teritware nyinshi ubwo zisa nkaho zitangiye gusatirwa n'abarwanyi.
Uyu abona ko ari ngombwa kubaho ibiganiro ku mpande zombi mu rwego rwo kugarura amahoro n'umutekano birambye.
Imitwe yose yitwaje intwaro muri Congo, ntabwo ari M23 gusa, igomba kuja ikicara hamwe na guverinoma ya Congo, buri bantu bavuga ibibazo byabo, guverinoma ya Congo mbese ikabishakira ibisubizo ifatanyijwe n'umuryango mpuzamahanga, bakafasha Congo kugira ibibazo bikemuke, abantu bature mu mahoro.
Kurundi ruhande, abaturage baturiye uduce twamaze kwigarurirwa na M23 bavuga ko babayeho nabi kubera ubwicanyi ndetse n'ubujura bavuga ko bukorwa n'izo nyeshyamba. Uyu muturage wo muri Kiwanje twaganiye utashatse ku izina rye rivugwa yemeza ko batamerewe neza kuvaho M23 ifatiye ako karere, asaba FARDC kurangiza burundu M23 binyuze mu ntambara, kuko ariyo nzira yonyine ishobora kugarura icyizere cy'umutekano mu baturage.
Ubujura bwabaye bwinshi, baraza bagaca imiryango z'amaduka, ese na gariya madepo bikaga ibiryo by'abanyeshuri bose biracibwa, pikipiki cyangwa se moto n'imodoka z'abaturage ziribwa. Ahubwo icyo twasaba guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ni ukureba uko bababana hano, ese bakarwana nabo bakabakura hano. Igitangaje ni ukubona iyo baje kurwana ubu nyine bikura mu birindiro bakagenda bagasiga abaturage, kandi abaturage bazi ko bafite umutwe w'abasirikari gumwe rwa DRC.
Kuba abaturage baba batabanye neza na M23 byemezwa na Emembusa Mukanda, umwe mu bayobozi b'inzego zibanze muri sheferi ya Bwisha.
Uyu munsi amaduka yo mu bigo by'amashuri ndetse n'andi madepo yose yasabuwe n'abarwanyi ba M23. Ibyo biratubabaza cyane, niyo mpamvu dusaba leta yacu kurangiza burundu aba barwanyi ba M23, ariko cyane cyane tugasaba perezida wacu Felix Tshisekedi kutagira n'ibiganiro ibyo ari byo byose na M23, kuko twizeye ko FARDC zarangiza intambara.
Nyuma y'ifatwa rya hafi uduce twose two muri teritwari ya Rucuru, Bwana Aimable Ganza, umunyapolitiki wo muri iyo teritware, asaba abaturage kwitwararika mu mikoranire yabo n'abarwanya leta.
Muhito ambayo ni nayo kwa
raia, ubutumwa dutanga ku baturage bose ni ukutagira ubufatanye ubwo ari bwo bwose n'abarwanyi ba M23, kuko ntituzi icyo bahije inyuma yabo. Abaturage bagomba gufatanya n'ubuyobozi, kandi n'ubuyobozi nabwo bugakoresha bwabaga mu kurangiza intambara,
ukamata responsabilite zawo.
Ubuyobozi bwa M23 ntibwagize icyo butangaza ku bivugwa na bamwe mu baturage, ariko mu minsi yashize ubwo yavuganaga n'Ijwi rya Amerika, Major Willy Ngoma yemeje yuko M23 irangajwe imbere no kurengera abaturage.
Sisa tuwazi mapambano ni government ya Congo,
leta ya Congo irimo gukoresha andi marebeli nka FDLR nka Nyatura kugira ngo baturwanye, ariko ntibazabigeraho. Bari kuza buri gihe bakadutera, natwe tugomba kubereka yuko tudahetse amagi. Intego yacu ni ukurinda abaturage, kandi ntitwiteze kuva mu birindiro byacu, ahubwo turabakurikira aho bajya hose rwose.
Kugeza ubu nta mubare watangajwe ku basirikare baba baguye mu mirwano yo kuri uyu munsi ku mpande zombi, gusa bamwe mu baturage bakomeje guhunga berekeza Kicanga, abandi muri teritware ya Lubero. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Mu Burundi abarovyi batandukanye baroba mu kiyaga Tanganyika barashima cyane ingingo yafashwe na leta y'u Burundi yo guhagarika abiyita koperative bakabatoza amafaranga. Ni inkuru ya Thierive Ndayishimiye ari Kigali.
Barabyara ibiryo hanze, tumwe turakorumba amahera yari menshi cyane, tugaca tubonana naho tukayakura, n'umwimbu ni muke.
Kwanza mbere ntiyare hano yo gutoza abo bwa rubunyonyezi nyene badufata baduhonyora mu nda, nka twebwe abarovyi bwa nuraye nk'ubu mu mazi, ugacubura ugacubona rero baraje mu gitondo rongoriha.
Abona barovji wakorera ku myaha ya Rumonge kajaga na Olympic mu kiyaga cha Tanganyika baganira n'Ijwi rya Amerika basiguye ko bari bageze aho batabakomoka bagasubira ku gatumbi wabo kuko bakora bahumba bitewe nabo bise abasuma babiba buri munsi biyita abatumwe na leta bakabaka amafaranga cyangwa ibyo barobye
ubanze gusaba amahera badusabije na 108 yije na 108 huna tugenda mu makiyaga nitwanga ni 5000 ugasanga mwarobye muri 6000 ugasanga 108 nani rasirimo
bize bitabatuzanira nta namarugo y'igihugu twabonako tukabona tubwirwa ngo zana gusanga mwiyandikije muri NSS
ko nk'ibyo bya komite nkaho mara batoza bwa rubuso ugasanga batoza amahera nta nitware tena nawo kuyahagarika akantoza mbona we mu baradutegurira n'ukwishyira ku mufuko gusa.
Abo barovyi banavuga kuko imisi igenda abo biyita bahagarariye koperative bahimba ibyo bababesha bitandukanye kugira ngo babambure utwabo.
Reka navyo yari yita ivyo bintu batumeze nk'ahantu bafuka mwe mu nda ngaha batana amategeko bishakiye ngo amajire ngo amabaje ngo ayine cyo cyane no shimano shimira Imana mugira byose bayabikoze ngo agizisanganye ngo azoza ngo baramuvuza ariko abarovyi baragize ibibazo nta n'umwe yigeze utubona bafashe kuko ubu amato twagoma turaduze dukwege dushire ku musozi amato tagarike kwa kazi kiro tubona kari makarusho karwasanga tangiki tangirwa sanga turiko twanirwa dufatirwa amaki mugongo.
Ibyo barovyi basigura babishikirije inyuma yaho umushikiranganje wa mbere Jehovendira kubuca atangarije kwa abo bantu batoza amafaranga barovyi nawe batumye ahubwo ari ubwambuzi bukorerwa barovyi yari mu ntara ya Rumonge mu ndu iheze
ko dufise leta iyo leta muri komini kabagaranye na komine abo bandi batoza amafaranga ni bande izo ngo bazi kwa hino kirizwa cingiro naje usubira kuvuga ko cooperative uba federation to kutoza basije wose yakarare kuvuga umuntu naje umuntu ushira ko bari karatoza amafaranga barochi ila batoza ngande abarochi atozwa amafaranga na komine kwera kwaca mu kigega cha komine akaramira barundi bose wo gunda yatoza ya kwa afani ubwo bure siko se nirwa mratapa kuitangajika ngo utoza amafaranga bose uhagarare.
Umushikiranganje wa mbere Jervendira kubuca yamenyesheje ko amafaranga yose yaramaze gutozwa nabo bisa abaserukira abarovyi ategerezwa gufatwa leta ikayagenera icakora hano arabagabisha.
Otorite marite yitoza amafaranga abarovyi nkande. Kifise bijeretiye. Uwo wese atoze ibintu tare ko n'amategeko byose bihagarare kuvuya umuzi. Ushaka kugira kanogo gutozwa acatwa amashigaraga shirahamwe. Basiraga shirahamwe. Yote bitinzwa kuhagarara kwa yale ngaka kecha mwini federasi kwa yuwa kamatwa kwa federasi yu ibirwa sikida kubule nga bila kutila kuwa kamatwa le ibi kubaji mkwea chiro wanda je mkaja hato kuko sari wanyu na yu mwiti.
Kuri ubu abo barovyi bamenyesheje Ijwi rya Amerika ko abo bantu bahora babatoza ibitagenda bababwira ko harimwo amafaranga y'ubwishingizi mu kwivuza n'ibindi bamaze gutangura gukuramo akarenge. Bashima cyane iyo ngingo ubuyobozi buherutse gufata kuko basubiye gukora bidegembya atawe bahagaze hejuru abaka ibyo atabiri yakuya. Serive ndayishimiye Ijwi rya Amerika i Kigali.
Kuyindi nkuru yerekeye Burundi ubushikiranganje bujejwe ugwaruka n'imico bwiyamirije ku rubuga rwa Twitter umwigeme Loria Claudine Nzirumbanje asanzwe ari mu gihugu cha Philippines mu mahiganwa ya Miss Earth mwaka w'2022 bwanditse bumugaya ko ataserukiye neza igihugu gutesha agaciro imico n'akaranga kacu mu kwambara inyambaro bakunze kwita bikini muri ayo mahiganwa. Bamwe wasanzwe batunganya amahiganwa ya Miss n'ibindi birori bikomeye mu gihugu cy'u Burundi baranebaguye ibyatangajwe n'ubushikanganje bavuga ko ahubwo bwari bukwiye kumushigikira. Umwe muri bo ni Andre Hakizimana yavuganye na mugenzi wacu Oriane Tanishaka.
Urakoze cyane Oriane, urakoze. Ndarabonye narakurikiranye mu Burundi naho nk'abantu barundi bose urwandiko rwasohowe n'ubushikiranganji mu by'ubugihe twarimwo ibibazo by'ugwaruka imino n'imico kama mu Burundi aho baramutse biyamiriza umwigeme Loria yaserukiye igihugu cacu cy'u Burundi mu mahiganwa y'isi ariko arabera imani mu gihugu ca Philippines. Uko navyakiriye ni ibintu naki sinavyakiriye neza ku mvu cakuri z'ibishyanga zitatu. Imvura mbere nuko kimwe mu byo umukuru w'igihugu cy'u Burundi ahora asaba ugwaruka no kugira icyo bakoze no kwiyungunganya cyangwa no kubariza ambasaderi cyangwa ukundi igihugu cyabo no gukora kugira ngo igihugu cyabo gishike kure. Rero umwigeme Loria ni muri iyo ntumbero, kuganje mbona ko ari iyo ntumbero iwe yabibonyemo yuko yoshika kure agashikana ibendera ry'u Burundi mu makungu. Rero yagiye gushyigikira u Burundi, ikintu cya mbere twari gukora ni kwari kumushyigikira. Rero iyo umukuru w'igihugu avuze yuko ari umugenzi w'urwaruka kandi ashyigikira urwaruka, ukaza wumva mesaje cyangwa ubutumwa nka buriya bubwiye mu bushyira nanjye bugeze urwaruka, urabona ko ari mesaje iri contradictoire. Umengo ni igihe ucanye hagati y'umukuru w'igihugu akunda urwaruka ashyigikira urwaruka n'ubushikiranganji mu byo bikora akora, tubona koko yuko ntibikora akora ibyo twebwe urwaruka twifuza. Rero njye narababaye kandi ndibaza yuko mu byo babwize gukora ikintu cya mbere babwiza kumwakuhaja, babwiza kumushyigikira kari akaryo keza ku Burundi n'abarundi bo kumenyekanisha igihugu cyabo. Ariko kubona ubushikiranganji bwose bijya tangazo birababaje, birababaje kandi bica intege urwaruka, bijya bikwiye kugikomera kuri iyo.
Ego, ariko kandi Andre, ababyeyi babyakiriye mu buryo butandukanye, hari abavuze bati turamushigikiye nk'uko bivuze yaragiye guserukira igihugu kandi arikaragerageza kwiteza imbere, abandi bakavuga ati oya ahibambewe ntiyasirukiye neza igihugu, yarashizemo ukutambara ngo yikwize, bisigura yuko kumbure atari ingeso nziza. Ibyo byo bobo mubishira mute mubivuga ku iki kuri abo babyeyi babona yuko atabyifashamo neza?
Jewe kubwanje kuri cyo gende badaje ko harimo ukutamenya, harimo ukutamenya ingene amahiganwa ku isi abatunga bice. Iki kintu cy'umuco kaba nakaranga mu Burundi twakibonye ko ari ikintu abantu bose bakwegera ko kugira ngo bashake ibinyerekane cyangwa bashake batoteza abandi cyangwa babuze ibirimwe n'ubwo badashaka yuko biba. Ariko turi mu gihugu aho tuvuga turi ku mubumbe w'isi, hariho diversite culturelle, aho tubona imico, tubona ibimera handi, ariko kandi tukagumana iby'iwacu. Hama ano mahiganwa na mahiganwa atunganywa ku isi agatumirwamo ibihugu. Ikintu cya mbere kuko twari kwibaza ni ingene Burundi bwashyitse hate, biratangaje kubona ingene umwigimo Burundi kadashobora gushyika ku ihiganwa nka rigera ry'isi yose. Ubushikiranganji nibwo ndabimenye, byerekana yuko ubwo bushikiranganji nibuba bunazi n'amahiga nawe ariko araba ku isi. Icyo kintu cya mbere kuko twabwira ababyeyi rero ikintu cya mbere umuntu bibabwira n'amahiga asanzwe ari abaho ku isi, kandi n'amahiganwa ibihugu byinshi bijyamo nta higanwa ribura le règle du jeu, nta higanwa ribura amategeko cyangwa ibirigenga. Iyo tuvuze Miss Burundi mu Burundi, hariho imyende ihiganwa Miss Burundi ryo gutora umwigeme mwiza w'akaranga kandi aciye ubwenge mu Burundi, ritunganijwe n'ituhiganwa ritunganywa rifatiye ku mico kama n'akaranga by'i Burundi. Nicyo gituma mu gutegura ihiganwa Miss Burundi hari ibintu byinshi twakuramo, gihe narabikoze mu myaka myinshi, hari ibintu byinshi twakuramo. Ariko mu mahiganwa nk'ayo yo ku isi yose nka Miss Universe cyangwa Miss Earth, n'amahiganwa afite ahagarara cyane cyane ku makriteri y'ubwiza n'ibindi bintu bice bikurikira munsi, nta consideration y'umuco n'akaranga bafatira ko. Ibyo ni byo abantu bakunze gutahura yuko umwigeme Laurier yaserukiye u Burundi si ubaze amakriteri ihiganwa kanaka ariko ryatunganijwe ko.
Bakunzi b'umupira w'amaguru, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA byashyizeho abayobozi 129 bazohagarika inkino z'igikombe cy'isi yose cyatangiye ku munsi w'Imana muri Qatar. Muri bo 18 bakomoka muri Afrika, harimwo abahagarikizi b'inkino 6. Tim Ishimwe araduha inkuru y'Indonesia.
FIFA ivuga ko yashyize ko abazayobora imikino babikwiriye kandi bigoye kuba hari impaka babijyaho urebeye ku myirondoro yabo, cyane cyane iy'abasifuzi baturuka muri Afurika. FIFA yatanze urugero rw'abasifuzi bakomeye n'imikino bayoboye nka Janis Kazwe wayoboye umukino wa nyuma mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu wahuje Cameroon na Misiri muri 2017. Aha hari imbere gato y'uko yongera kugaragara mu gikombe cy'isi cyo muri 2018 cyabereye mu Burusiya. Undi vuga ni Mustafa Golbal wo muri Algeria, nawe wagaragaye ku mukino wa nyuma utari woroshye wahuje amakipe yatangiraga igikombe cya shampiyona hagati ya Zamalek na Arahili muri 2020. FIFA ishyira Victor Gomes ku mwanya wa mbere mu basifuzi beza muri Afurika, uyu akaba akomoka muri Afurika y'Epfo, akaba ari nawe wayoboye umukino wa nyuma y'igikombe cya Afurika muri 2021, umukino wahuje Senegal na Misiri. ubwo Gomez yavuganaga n'ijwi rya Amerika yavuze ko abakinnyi ari bo bakwiye kuba bafite inshingano nyinshi mu mukino mu gihe abasifuzi bo baba bareba ibibera mu kibuga kugeza ubu ibi ni amateka kuko kuri uru rutonde rw'abasifuzi bakomoka muri Afurika hiyongereyeho Salima Mukansanga ukomoka mu Rwanda. Uyu mugore niwe wabaye uwa mbere mu mateka wasifuye mu gikombe cya Afurika. Ibyabaye nk'amateka yiyongereye ku kuba ageze mu gikombe cy'isi ari kumwe n'abandi bagore babiri, Stephanie Frappin wo mu Bufaransa na Yoshimi Yamashita ukomoka mu Buyapani. Mukansanga yavuze ko kuba baratoranyijwe ari abagore bitakozwe kuko ari abagore ahubwo batoranyijwe kuko babikwiriye. Yagize ati turi hano muri Katari kuko dukwiriye kuba duhari. Umuyobozi muri FIFA ushinzwe abasifuzi Pierluigi Collina ari mu kiganiro n'itangazamakuru kuwa gatanu yavuze ko aba bagore batatu batoranijwe gusifura igikombe cy'isi banditse amateka ariko bitazaba impamvu yo gufatwa ku buryo bwihariye ugereranyije n'abandi b'abagabo. Collina yabahaye ubutumwa bugira buti muri hano nk'abakozi ba FIFA ntabwo muraha kubera ko muri abagore. Abandi basifuzi bo muri Afurika bazagaragara muri iki gikombe cy'isi ni Balali Gassama wo muri Gambia na Margaret Ndiaye ukomoka muri Senegal. FIFA ifite gahunda yo kugisuzuma abasifuzi nyuma ya buri mikino yo mu itsinda. Abasifuzi bazaba baritwaye neza mu mikino yo mu itsinda bazahabwa amahirwe yo kuba banasifura imikino muri kimwe cya 16 kirangiza.
Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa rya y'amakuru. Mugire ibihe byiza, mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.